kuri wa gatano Burundi bwahimbaje umunsi wa Afrika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Igiho isebuki jejwe kuvyegeranya cyane cyatumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cyane cyane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu babirimizi harimo inzego za leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cyane cyane mu burimyi, ubworozi no kurwanya inzara. Umuyobozi mukuru wa isebo yemeza ko umwimbu utabaye mubi rwose mu gihugu. Mugabo n'ubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva zigubura hano. Nicolas Ndayishimiye
arashobora kuba umwimbo wagenze neza muri ivyo bice mugabo abantu nabo baba muri ivyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho aba agize umwimbo uragendura hano hano umwimbo uradandaza nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara cha Bujumbura byose biva muri zo ntara biba byarimwe canke naho ugasanga hari ibindi bintu biri nyuma umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushiramo.
Ndayishimiye atwara ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona ko imwe mu nyishu ikomeye ari gushyiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha.
Ikindi nonavuga nuko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito mito tukayirima ko biterwa vyinshi urashobora gusanga ku akarima umurima mutoyi uri ku biterwa birenga bitanu. Icyo novuga icya mbere nuko guhindura uburyo bw'ukora uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ni murimo umuceri usa no ntara yobamwo inyumba mbati ni murimo imyumbati gusa hariho amwe amwe babitanguye nko mu ntara za Gitega bagashyira hamwe imirima urima akarima gatoyi kadashika imetero 200 kuri 300 ugacha wiyumvira yuko uzokuramo umwimbo bica bigorana.
Amakuru cyangwa parcelle masanga kugira ibi bikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga kuri leta ikemanga izishoboye ikerekana naho bigora kugira bayifashe abamenya ahirwaye potendi ku mana
igiki sa kutugwizuriza ubutunzi akirikara igiki aje no twari kuba ryo twagize tuti urimye buzogenda gute ubutare buzogenda gute tuzana ubutunzi gute saserizo zana ubutunzi gute ubwo tuzokurahe ibi bitegeza guhina kugira ubyo buboneke biriko bija mu ngiro gute ntabwo tujya kwerekana ko aho tugeze ako turakoramo yako mu cyo abagwa ngo mwimbi wa mabugize ngo ni mwinshi warengi bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze ibyararenze ho kubera ya politiki y'ugushabwira iki nyuma ngo abantu babone ko ibintu ari byiza.
Ikigo isebo cemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga 40% ikenye cyane
ingo 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo twaca dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Bamwe mu bafasha Burundi bavuga ko hari agahengwe mu banyagihugu nubwo batorohewe. Claude Bocu waserukira ubumwe bwa Buraya yabivuze kuri uyu wa kane yariko yerekana ivyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka 3 yatangaje ku yindi mfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba.
Effectivement, on est centré sur les priorités du programme national de développement.
Ego cyane kwibanda ku migambi yagizwe imbere na leta mu mugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu niho gushoboza abantu kwivuza amasoko ntanga nguvu n'ibindi birimo amashuri. Yewe kimpimbara cyane ni uko imibereho y'abantu yisununuye mu bisata bitandukanye.
Niko yashikirije ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'umukuru w'ikigo isebo yemeza ko hafatiwe ku bitigiri byo mu 2013 habaye akarusho mu bijanye no kurwanya ubukene.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kubwakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana.
Umuyobozi mukuru w'ikigo isebo avuga ko ivyigwa nk'ibi ari ingirakamaro gose ku gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.